yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubona kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Niriwe mwese kaze kuri radio Inzamba gateka kawe mutwumviriza kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org. Ikiganiro ndavise jambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki zitanu ukwezi kwa kabiri tuzakurabira hamwe ibijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu bishyikizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ivyuma hari Martin Kelly ngenda badashaka.
Ndafite jambo
gushika kuwa mbere itariki zitatu uku kwezi abantu 11 nibo bari bamaze kumenyesha ko bazotanga amadosiye yabo umugwi ujejwe amatora seni kugira ngo bazokwitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Muri abo harimwo abazokwitoza ku giti cyabo babiri aribo Francis Rohero na Dieudonné Nahimana. Abandi batanzwe n'imigambwe bavamwo ni Evariste Ndayishimiye yatanzwe na CNDD-FDD, Leon Singendakumana yatanzwe n'umugambwe Sawanya Frondebu, Gaston Sindimwo wa Iprona, Jacques Bigirimana wa FNL, Kefa Nibidi wo muri Frondebu iragijya ndadaye, Abdul Kasim yatanzwe na UPD Zigamibanga, Fidelite Nibigira yatanzwe na APDR, Valentin Kavakure yatanzwe n'umugambwe FPN Imboneza na Anise Niyonkuru wo mu mugambwe CDP. Kuri cyo gitigiri cy'abamaze kwerekana ko bashaka kwitoza byo byerekana ko Burundi bwateye intambwe mu ntwaro rusangi. Inyishu muraza kwitanga mu kanya.
Politike baduendi bitaja nibize baraza ingofero imitamana n'amabendera bakatubwiza ngo nitwabatora bazoduteza imbere mu byo dukora. Amatora ngayaratanguye
uwa mbere duhi jambo ni Arsène Arakaza arongoye umuhari w'ugwaruka Mouvement International de la Jeunesse ari muri Uganda abonamwo umukenyuro ku migambwe imwimwe ishyikiwe n'ubutegetsi wo gusamaza abanyagihugu.
Kambere hoho ni byiza yuko umuntu wese afite ihange ryo guteza imbere igihugu ashobora gufata imyumvire yo kwitoza. Gusa nk'ugwaruka jyewe icyo mbona ntashima ko abantu bagomba kwitoza ni uko ubona yuko baba benshi ariko ugasanga imigambi yabo ntigaragaza ubutandukane bwabo. Ibyo ndabifite nishimikiye yuko muri abo bose bariko batangaza ko bitoza usanga umwe wese gushika umwe kandi imigambi ariko arasigura na cyane cyane kugira ngo ikibazo cy'ubuntu no munsi cyatanywe 2025 yerekane uburyo n'inzira injyane z'ubundi ushobora guhagarara. Ibi rero ubona yuko ubundi demokarasi yari nziza ko abantu bazana imigambi mishasha ariko uri kuraraba nta kintu gishasha bariko barazana dufatiye ku byo twatubona by'abanyamigambi baba bari kwerekana. Rero je nkavuga nti rimwe na rimwe hari aho usanga twiko turiyumvira yuko ari umukenyuro amutwobesha niwo mugambo uri ku butegetsi uvuga uti kubera ko babona yuko atatunganywa byiza by'amasaha ariko riraba kandi babona yuko amakungu uno munsi bayakumiye ko ashobora gukurikirana amatora uko ariko aragenda uko babona nyine bakumiye amaradiyo yigiza yuko akurikirana ayo matora nyine ariko aragenda bagomba yuko rero bagaragaza yuko hariyo abantu bariko bayitabira ayo matora mugabo by'ukuri amatora atamuco urimwo amatora atantumbero afite yuvuga yuko agarukana umwijoro w'abarundi. Njyewe nkavuga nti biraboneka neza yuko ntahinduka no kwitonda abenshi ntacyo niteze kuba bakandida kubera ko uno munsi usanga umenga n'abantu baza cyane cyane begereye ubutegetsi abatari bake muri abo bantu bagomba kwitoza.
Gad ari mu ikambi ya Mutenderi muri Tanzania abona ko ari amayeri yo gusanzaza amajwi kugira uwo mugambwe uri ku butegetsi uguma imbere mu matora.
Ni ukuvuga ku by'ukuri ibyo mu Burundi ni imboneka rimwe ariko njyewe ndaje ishusho y'u Burundi uko bihagaze ndamwe nkina n'icyo gatoya nta demokarasi ku by'ukuri rimwe kuko urabye ari imigambwe ishyigikiye umuganga uri ku butegetsi yagiye igiraba hasi ujya mugambi n'abantu bagendaga nubwo bakoresha amagambo yuko umenga bagomba kujya mugambi birazwi imigambi isanzwe bashyigikiye rero kujyana ibyumba byitandukanye kugira ngo barabe yuko bosubika umugambi uri ku butegetsi byose n'amatora nta kindi nta demokarasi irimo kugikora ninguna micho byose ndabibona kubyukuri ninguna micho ni abantu cumi n'umwe mu gihugu kigana kurya kirimo ubukene bakavuga yuko abantu cumi n'umwe bahundana igicaro igice cy'umukuru w'igihugu nubwo senitaragenda neza buriya migambo nyine iri inyuma ya sendi desi dede iriko yarangene yasubika sendi desi dede mu itangazamajwi na demokrasi.
Patrick ari mu Rwanda nawe ati je bavyiza hamwe abo bose boba bafise imigambi borangurira abarundi ishimishije.
Ibi bigaragaza yuko abarundi bamaze gutinyuka ico no kwita kumva ko bashoboye. Iyo habayeho gutinyuka bigaragaza ko abantu bafise ubushake haraho bashaka kugera. Ariko rero sino kwirangagiza ko iyo ushaka kwitoza ukavuga ati cyenda ashaka kuba umukuru w'igihugu utegeza kugira imigambi rero nkavuga ngo none abo bantu bose cumi n'umwe bafise imigambi yihe bagiye kwerekana izoshobora kugaragara imbere y'abanyagihugu n'ibiki bakoze kugira ngo bazoshobore kugira abanywanyi benshi babatora babahurumbira kuko igihe kiriya gihe babaha co kuja kwigaragaza mu bantu nibaza yuko atari uwo mwanya wari ukwiye gutuma abantu babatora ahubwo nivyo bakoze canke nuko abanyagihugu babazi. Ibyo rero nkibaza ngo none abo bantu bafise ubuhe buryo bwemeza neza yuko batazogenda kuzunguruka ku bibuga bitandukanye no mu ngoro zitandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Icyo nicyo kibazo cya mbere ni ubuhe nizihe nguvu bafise zishobora kugaragaza yuko koko baje guhindura ibintu kandi ko bazotsinda abari basanzwe bahari. Hama nkibaza ikindi kibazo ngo noneho ikibazo kindi kikaba ku bintu bijanye n'amajwi abana bazotorwa ni miliyoni zitandatu izo miliyoni zitandatu zizoja gutora abantu cumi n'umwe je nkibaza ngo novuga yuko ari gutakaza amajwi konona amajwi nibaza ngo nta kuntu aba bantu bashobora kuja hamwe ko bafise ivyiyumviro vyiza bakabishira hamwe hama bagashiraho umuntu umwe bakamwamamaza kugira ngo bigaragaze yuko hariho gushaka guteza imbere ahubwo atari ugushaka inyungu z'umuntu ku giti.
Gaya nawe nyene ari mu Rwanda ati ni vyiza ko abashaka guhiganwa ari benshi ariko boraba ingene boje hamwe kugira ngo ntibaje guhiganwa badafise abazobatora.
Tubibona tubibonye mu gihe bazaba babemereye bo bemerera bagakora iyo bari demokarasi ariko barakoresha hariho abashaka ko ibintu bihinduka hariho n'abandi bashaka kwiyungu zabo zotera imbere mu gihe rero bo bemerera bakaba bafite umutima wo gukorera igihugu ibyo ari byiza ariko mbonage ikiba kimwe ni uko nimba hariho abatavuga rumwe na leta boje hamwe uko nimba ari batanu nimba ari batandatu bakagira ubunani ndumva hariho bwiza kurusha kubera ko nibagenda bakiumwese akitoza uwundi akitoza uwundi akitoza muri icyo gihe hazaba hariho ukutumvikana kwabo ni ukuvuga hariho benshi batazaba bashaka ko ibintu bihinduka ahubwo bobo babona iyindi bocamo kugira ngo bashike ku byo bifuza ajya amajwi yose urabona ko nimba ari miliyoni zizotora bakayahaba nimba ari imigambo nk'ibiri cyangwa itatu bakagira kombinezo kugira ngo n'abanyagihugu ntibajuragirike kuko hajya habatuma n'abanyagihugu bajuragirika babura ibyo batora muri ubwo usanga na wa mugambi uri ku butegetsi ugumye ufite papera ko ba bandi bo baba barigishije umugambi wabo wo gutora ibyo batora muze mutumi bagashyira ku ntumbero zabo mu gihe abandi nabo bashaka ko ibintu bihinduka ntibibe bigihindutse kubera ko baba batandukanye byose byumvira umugambi uri ku butegetsi mu gihe batoje hamwe kugira ngo barabe icyo bohindura.
Amis ari muri Zambia abona ko ibyo biterekana ko hari intwaro rusangi mu gihe imwe mu migambwe yatanze abashaka kwitoza babandanya batotezwa.
Mu gihe umuntu ari muri demokarasi arishi akitsana mugabo ugiye kuraba harabanywanyi bamwe bamwe bo muri aba bagiye batepoza usanga bariko baburagitswa kubera ko usanga bafise ibyimviro bitandukanye n'iby'abandi waharaba amaze gufungwa kandi ubona ko ari gihecekereje amatora ukabona ko hari abantu bahe baraboretswe igufa ari gihecekereje amatora mbo birubwanje sinashobora kuvuga ko ari demokrasi iri kwitera imbere kandi iyo demokrasi jeno yita ko ari nka demokrasi y'igishusho kuko hari demokrasi ahategereza gutunganizwa bose ibintu byose bikagenda neza bimeze neza akajagari kakamanza kagahagarara abanywanyi bamwe bamwe baba abantu bariko batanga amakandidature yabo muri seni akubahirizwa agateka kabo kakubahirizwa abantu bose bakagenda bakaguma biteguye baziko bagiye guharana ku kintu kimwe bakoresheje ibyimviro byabo ni nk'ibishusho kugira ngo ababibonye babone kumenga uwo ari we wese arashobora kwishyira no kwizana mugabo indani naho bidakunda.
Tuje mu Burundi Vanessa ati abo bose nta nyungu z'abanyagihugu barondera barondera inyungu zabo gusa
abo bose nta neza bagiye kuduha ariko niba nawe uguma batukorera ubuvi atabuvuriye nuko twe abanyagihugu tubishaka abo bose rero baharanira kuja gukikiza inganda no gukikiza za icunga rya leta nta kindi kintu bariko barirukira atari uko baza kuhohotera abanyagihugu reka ego gutora n'uburenganzira bwa muntu none mu gihe bashaka kwitoza ari benshi nawe batora ari bake umva bibeshya bibashikana hehe biza ijo bariko baragira vyo guhiganirwa ubukuru babishyira hasi ahubwo bagahiganirwa gukora ibyo twebwe abarundi bitworohereza kuko nta kindi kintu bariko barirukira atari kuja konona igihugu c'Uburundi.
Tugume i Burundi Eloge nawe nyene nta nyungu abona abanyagihugu bazoronka ngo nuko bazokwitoza babaye benshi kuko ari kubajuragiza
ndabiha nuko nari nziguro yuko ari abantu bikunda kandi bagashyira imbere no kutemerana kuko tugiye tukaraba muri kahise ku Burundi dusanga kugira ngo amenye cyane cyane ku butegetsi kugira ngo imveho nuko abanyagihugu bose baje hano bakabona neza yuko uyu mugambi uri kubakorera nabi hanyuma bagaca baje hano aha nitwokwiyenda tukaraba mbane za leta santi urabona ariko kwa Gasore yagerageje kurasambura abantu bose akabumvisha yuko abazungu bategereza kuhava ukaraba mwene nanituwe nubwo bagiye barabyitirira ubwoko ndada yaragerageje uburyo bwose arumvisha abantu bari baragiriwe nabi n'intwaro yo kwa Buyoya hakaba n'abandi bari barapfunze n'abandi bagomba nyene ku ibintu bihinduka bose baciye baja hano turabona abandi bahene zikabushemeye aba bashadrake niyo nkuru ndetse n'abandi mugabo ivyo Buyoya ntivyamuneza ko yagomba yuko baca mwiki none musi naho ngaha muri iki gihugu cacu c'u Burundi none abo bantu bariko baraja imbere aho ntibabona yuko ari ukuvugagiza abanyagihugu kugira ngo bagome baho umugambi uri ku butegetsi nguvu kuko radiyo yonyine n'amahera bazotanga n'amafaranga menshi cyane kandi bizojuraniza n'abanyagihugu niba menyeye na cyane cyane aho ndiko navuga uko nsonga gatoki abagabo batatu baragi neza yuko ari izindi ry'abantu ryahunze rigira ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu baragi neza yuko abanyagihugu benshi baguye mu munyororo none izo miliyoni bagira baze gusesa kandi baraze kubazikura mu banywanyi none abo bagabo icyo kintu gituma bataja hamwe ni igiki cyo kugira ngo baze kuganira umuganga uri ku butegetsi kandi barazi neza yuko iyo konstitisiyo badushize ko ivuga yuko umuntu akora igihugu ariko bashaka atwara byose agakora ibyo agomba bariko barwanya ubushingamateka none inda y'umugabo umwe niyo yoza kwigwa imyicirwa ko n'isinzi ry'abantu jiwe chombona nuko abo bantu bariko baraja muri opposition ariko baraguma kugira naba bantu ahubwo byiza bufuma bajanye kugira ngo barabe ingene bashaka kubogora
Nael ari Burundi avuga ko umugambwe uri ku butegetsi ufise uruhara kuri ico gitigiri cy'abamaze kumenyesha ko bazokwitoza
baratanguye kubona yuko umengo barigenga mugabo ugiye kuraba hariho abantu bamwe bamwe cyangwa imitambo imwe ariko n'abatinya abandi nabo urabona yuko umengo hari barashyigikiwe n'uwo mugambo uri ku butegetsi bamwe bamwe hariho ababashyigikiye hirya no hino rero kuri aba bantu bitezwe bazotora ukuntu bazogerageza ukuntu bagabura niho hatabamo icyo twakwita mu gifaransa kumanipira abanyagihugu nkuko basanzwe babigira bamwe bamwe nibaza yuko abarundi bamwe bamwe ubu baramaze kumenya ukuri baramaze kubona ushoboye aho bitagenda neza ubu bashobora kuzigira kugira ngo bashobore gutora umuntu ashobora kubashyikana ku iterambere ugiye kuraba na cyane cyane ubukene benshi babamo abanyeshuri batiga bihagije bigishijwe amacakubiri hirya no hino bamwe barareka gukurikirana amashuri mu gukurikira n'ikigo y'umugambwe bamwe ngo nicyo cyonyine kihari bamwe bariko baratubwenge nibaza yuko ayo matora ashobora kutwereka ibintu byinshi tutari twiteze bishobora guhuba na cyane cyane dushobora gutangazwa n'amahinduka wari yiteze gutsinda ntatsinde nabyo nyine bikatuzanira ikindi kintu gishasha
duherereze kuri Dylan abona ko kimwe mu bituma hari abavuga ko bazokwitoza ari ugushaka kumenyekana
aba benshi nubwo bagwira bakaba benshi je nibaza ko bamwe bamwe bashaka kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi abandi bakaba bashaka kumenyekana muri politiki y'u Burundi kuko hariho benshi bashasha cyangwa n'imigambwe mishasha batanguye kwibonekeza je nibaza ko bashaka kwimenyekanisha bashaka kumenyekana mu nyuma icyimbyo cyo gutanga kandidatire kizatoca kibavamo kusi nibaza ko bose batazoba bakandida sinibaza naho baba benshi ko ariko bose bazojana ibaranga muri ujya mugwi ujeje gutegura amatora seni n'ahandi hamwe baguma gwira nk'uko tubibona bose bagatanga amakandidature je mbona ko vyohava biyobya abarundi bazitoye amatora na cane cane ko abarundi benshi usanga batazi gusoma ndetse n'ibyo bimenyetso by'imitambwe nayo babibereka usanga hakiri igihe ntibamenye kubitandukanya icyo rero ntiyaza ko bikiri ibyipfunzo
ni naho dusozerereye iki kiganiro cy'ugwaruka twaganiriye ibijyanye n'abamaze kumenyesha ko bashaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri rusama kuza bamwe mu gwaruka babona ko abarenga 10 uravye abarundi bageze gutora ngene bangana ari benshi bakavuga ko ari nzira yo gusanzaza amajwi abandi barerekana ko benshi murabo ata migambi tomoye bafitiye abarundi atari ukubahuvya bagasaba ahubwo ko boje hamwe kugira ngo bashike kunyishu iboneka muri ayo matora ikiganiro ndabibutse ko mwariko mugishikirizwa na Francine Kanyange mu buhinga bw'ivyuma hari Martin Kelly ngenda badashaka turashimiye mwese mwaduteze amatwi twongera tubaha isango ryo kuwa gatatu uza turifurije kururanirwa
Chari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo